Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Ni umunsi mukuru wa Noel. Mugere rero umunsi mwiza wa Noel. Noel nziza mwese mu miryango yanyu n'abanyu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
Amatariki siyo dushyiraho amaso n'umunsi siwo dushyiraho amaso. Ahubwo icyo dushyiraho amaso tuba twibuka yuko umucunguzi wacu Yesu Kristo yigeze nawe umunsi umwe kuvuka nk'umubebi hano kuri iyi si.
Uyo ni Madame Jory Murenzi ayoboye ishengero Life Givers Ministries mu gisagara cya Kigali mu Rwanda avuga ko kugene bumva umunsi mukuru wa Noel. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Tanguye ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fidele, mwaramutse namwe muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ndabifuriza n'umunsi mukuru wa Noel. Papa Francis yarahimbaje jo ku munsi wa kane misa ya Noel yifatanije n'abakatolika barenga umuriyaridi bo ku isi nzima, aho barenga bo ku isi nzima murambabarira ku kibanza cha Saint Pierre I Roma. Mu ijambo giwe Papa Francis yari yamirije ico yise akaboregwe abantu barimwo batewe no gukwegwa n'ivyisi, umunezero hamwe n'ubutunzi. Papa Francis muri iryo jambo giwe ntiyasize inyuma amajambo akunze gukoresha ikigongwe yo kugira umutima w'urukundo, ukwifatanya n'abandi mu bibazo barimwo hamwe n'ubutungane kuri bose. Kuri wa gatanu niho abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bitezwe ku kibanza cha Saint Pierre kiri Roma, aho bumviriza ijambo abungere ba Ekleziya Katolika bamenyereye gushikiriza kuri Noweli ryiswe Urbi Orbi, aho Papa Francis ahava asabira imihezagiro igisagara cha Roma hamwe n'isi yose. Tukivuga ku vyihimbaza rya Noweli, leta ya Somalia imenyesha ko abifuza guhimbaza iminsi mikuru ya Noweli n'umwaka mushasha bayifitiye uburenganzira. Ivyo vyashikirijwe na ministre wa Somalia ajejwe ivy'amadini Abdikadire Sheikh Ali Ibrahim mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kane. Amenyesha ko umuyobozi wo mu bushikiranganji bwiwe yaheruka gutangaza ko ataguhimbaza iyo minsi mikuru kuzoba, kuko abazobereye mu vy'amadini muri ico gihugu bari bamugabishije ko ashobora kuba ibitero vy'umuhari Al-Shabaab. Amenyesha kandi ko mu gihe leta ifise ububasha bwo guhagarika ihimbaza ry'iminsi mikuru ku mvo z'umutekano, atakibuza ko abakristo bari muri Somalia bafise uburenganzira bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Noel. Abo bakristo bagizwe n'inteko z'ubumwe bwa Afrika ziri muri ico gihugu, abaserukira ibihugu vyabo, abadiplomate n'abakozi bo mu ambasade. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze, umuhari Al-Shabaab warateye abasirikare b'umwe bwa Afrika I Mogadisho wica abarenga 10. Al-Shabaab muri ico gitero yavuze ko cyakozwe kuko abo basirikare bariko bahimbaza Noeli mu nkambi barimwo. Ku munsi wa gatatu, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasohoye itangazo aho yifatanije n'abakristo bariko barahamwa mu bice bitandukanye by'isi batidegembya mu guhimbaza Noeli, umwe mu minsi yubahirizwa cyane n'abakristo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abakristo bari mu guhimbaza Noeli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango iharugwa mu majana iri mu mareta yo mu bumanuko no mu burengero iri mu kangaratete, aho iyo miryango igiye kumara ibihe by'ihimbazwa rya Noeli mu mahema. Aho ni nyuma yaho batakarije amazu yabo bitewe n'igihuhusi kivanze n'imvura cibasiye ivyo bice kuva ku munsi wa gatatu. Ico gihuhusi kivanze n'imvura kimaze guhitana abantu 10, ku buryo guverineri wa leta ya Mississippi Phil Bryant yatangaje ko ibice byo muri iyo leta byasinzikaye biri mu bihe bidasanzwe. Ibihuhusi birenga 10 byarasinzikaje kandi leta ya Michigan iri mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisambura amazu atari make n'ibikorwa by'ubucuruzi. Tuje muri Afrika muri Central Africa na ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko ingingo yafashwe na leta ya Republika Central Africa yo kwigiza inyuma amatora iminsi itatu itazosubiza inyuma ico gihugu gisanzwe kiri mu ruhagarara. Stefano Dujarric avugira ONU yamenyesheje ejo ku munsi wa kane ko hihe kwihweje ukuntu ibijanye n'umutekano byifashe muri Central Africa ari ngombwa ko amatora aba mu bihe byiza. Yamenyesheje kandi ko inteko zawo ni ziri ko zicungera amahoro n'umutekano muri Central Africa zizofasha abategetsi gukwiragiza udusanduku tw'amatora mu bibanza byo gutoreramo. Izo nteko zizofasha igisirikare cya leta gucungera umutekano. Amatora y'umukuru w'igihugu naye abashinga amateka yaratekanijwe kuba kuri wa munguza yaciye yungururizwa kwa gatatu itariki 30 z'uko kwezi kwa 12 inyuma yaho abategetsi ba leta ya Central Africa bamenyeshereje ko bakeneye yindi minsi kugira bategura amatora neza. Mu Bubiligi naho Bubiligi buherutse guhagarika umuntu agira 9 yikekwa kugira uruhara mu bitero by'i Paris byo kuwa 13 ukwezi guheze kuyu mwaka. Ibyo byamenyesheje byo ku munsi wa kane n'abategetsi b'Ubiligi. Uwo mugabo azwi ku izina rya Abdullah umwene gihugu w'Ubiligi afise imyaka 30 yafashwe ku munsi wa kabiri ari i Bruxelles mu Bubiligi.
Urakoze ya Loïs kumakuru hejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato. Radio Sud America i Washington DC umanya makuru yo mu karere. Mu gihe isi yose ihimbaza uno munsi kwa gatanu umunsi mukuru wa Noel, hirya no hino mu Rwanda harabanyagihugu babwijwe ya America ko uyu munsi utazogenda neza. Ahanini bafatira ku bukene n'indwara bibageramiye. Eric bagira ubusa aragaruka ku myiteguro y'umunsi mukuru wa Noel mu Rwanda.
Yose yizihiza yibuka ku mwana w'Imana Yesu cyangwa Yesu Kristo aba yavutse kuba hagaze muri uwo murongo w'imyemerere. N'umunsi kandi kuri abo baba bashobora kugira icyo bakora kabone nubwo cyaba kidahambaye ariko bumva ko ari umwihariko wawo.
Noheli yari n'umuntu uri ku kazi akambwira ati umunsi wanjye nkavuga nti umunsi we nari ngifite imbaraga inkenga urwagwa ubwo nkaba mfite isekurume y'ihene nkayicinya hariya nkaba mfite n'inzoga nabo kandi yaramfashaga.
Uwo ni umusaza Agustin Kavaruganda wo mu murenge wa Mageragera akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali atubwira uko yizihizaga Noheli n'umuhungu we Noheli wavutse kuri uwo munsi. Kuri bamwe mu Rwanda uyu munsi uzabasanga mu maganya y'inzara batewe hanini n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'uburwayi. Indwara ya malaria ubiravuza ubuhuha hirya no hino mu gihugu kandi ubutegetsi bwizeza ko bugiye kuyirandura.
Urabona umuntu yabagafite amafaranga ukavuga uti wenda nanjye uyu munsi ndatembera nje gusura kanaka nkeye meze neza cyangwa se wabonye ubushobozi bwo kugura indi myenda mishyashya ukagenda ukeye ariko ubu ngubu nge mbona ko nta kintu rwose umuntu azaba afite gishyashya keretse ubuzima cyo kuza. Urwayi bwa malaria nabwo bwazahaje abantu ni ukuvuga ngo buri rugo nta rugo wasanga rutararwajije umuntu.
Kumva agaciro abakristo bo mu Rwanda baha umunsi mukuru wa Noheli bisaba gusubiza amaso inyuma. Aduha isura y'umunsi mukuru wa Noheli muri rusange kuri we n'abaturanyi be mu gihe cyo hambere. Umusaza Kavaruganda uri mu kigero cy'imyaka 75 yumvikanishije igisa n'agahinda ko kuba uyu munsi nk'uko abibona usigariye ku izina gusa biraterwa n'ibihe bigenda birushaho kuba bibi.
Abantu barengaga bakagira inzoga bagateka ibishyimbo ibijumba ugahamagara abantu bakaza bakarya bakanywa nta wajyaga wenyine nta nywaga wenyine cyari gihe ugomba kwakira abantu nk'uko ibiryo byari biriho. None se ubu turimo kurya iki? Ibigori ntibyeze ngo tuzabice babirye. nta bijumba bakuye ngo bazateka bagere ibishyimbo babiri nta myumba ati hari ahubwo ubu ngubu twebwe baravuga noheri bavuga noheri tukamenya noheri ni noheri ki ni bikatubabaza kubera uko hose babagara abantu noheri nziza noheri nziza noheri nziza noheri nziza
uretse n'abakuze ukivuga ijambo noheri abana baryumva vuba kandi nabo ntibabura kugaragaza icyo bafata nk'ubudasa bw'uyu munsi n'iyindi mu miryango iwabo
nizi uko Yesu abariho yavutse
kuri noheri ikintu mu buzima bwawe wishimira niki
kuri noheri se ikintu nishimira nuko mbomba n'abantu bose bishimye kandi nanjye nkishimana nabo
hano wagera mu rugo kuri noheri hasanga iki
hasanga ibintu byose fantaji ibintu byose amandazi umuntu ikintu ugura kakirya ugishaka
ubuse bizaboneka
bizaboneka
nge nishimiye ko twaba dushoje umwaka neza mu mahoro
bimwe mu bikunze kuranga iminsi mikuru nka noheri na bonani mu Rwanda ibigo bikomeye n'ibyoroheje abantu ku giti cyabo abihaye imana n'abandi bahuriza kugufasha abakene mu kwizihiza uyu munsi kuri ubu ariko ntibiratangira kugaragara cyane imitako hirya no hino mu mujyi wa Kigali yoyo ni yose cyane ku ruhurirane rw'imihanda n'ahandi hahurira abantu benshi ibigo by'itumanaho ku matelefone nabyo biragabanya ibiciro ku bafatabuguzi babyo kimwe mu bicuruzwa cyane mu bihe nk'ibi ni ikirugu gishushanya inzu Yezu cyangwa Yesu yavukiyemo Bwana Alexandre Kwizera ucururiza ibirugu hafi ya Tedemir nshyashya mu mujyi wa Kigali aravuga ko bitaratangira kugurwa cyane aratangira tubwira uko ibiciro bya buri kimwe bihagaze
nk'iki ngiki gifite metero ebyiri njye nyigurisha amafaranga 25 aki gifite metero 1.5 kigura 15 n'iki gitoya kigura 10,000
abakiriya bameze bate
ni bakeye ariko barimo baraza gake gake
aravuga ngo hari ubukene namwe murabona
ubukene bwo burahari ariko ntago ari ubukene bwa cyigikoro
25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka niyo tariki munsi wa Noheri wizihizwaho mu mpande hafi ya zose z'isi ni tariki ari kwikigenekerezwa kubiyeguriye imana icyangombwa si tariki ni ibisobanuro twahawe na madame Jori Murenzi umushumba mukuru w'itorero Life Givers mu mujyi wa Kigali
amatariki siyo dushyiraho amaso n'umunsi siwo dushyiraho amaso ahubwo icyo dushyiraho amaso tuba twibuka yuko umucunguzi wacu Yesu Kristo yigeze nawe umunsi umwe kuvuka nk'umubebi hano kuri iyi si iyo Yesu ataza kwemera kwambara umubiri ngo avuke nk'uruhinja ntabwo no kuducungura aba yaraducunguye nta nubwo aba yaradupfiriye
shuti bakunzi ba VOA radio yacu kandi yanyu abemera noheri n'abahagaze ku yindi myemerere nge mbifurije ibihe byiza munogerwa na gahunda za radio ijwi rya Amerika mwarina eh kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ku Burundi uruja n'uruza rw'ingenzi ubu atari gwinshi ugereranije no mu myaka iheze mu gihe cy'umunsi mukuru wa Noel ibi ni byashikijwe n'abakora umwuga wo kunguruza abantu mugenzi wacu Fidelite Ishatse yasanze ku rubibe rw'intara ya Bururi na Gitega kwibarabara RN indwi abagendesha imodoka n'amapikipiki babwiye ijwi rya Amerika ku ruja n'uruza rwahora rwibonekeza mu minsi ya Noel rwagabanutse biturutse ku bukene n'umutekano muke urangwa mu Burundi kubindi kuri iyi nkuru twumvirize Fidelite Ishatse
awunguruza abantu twaganiriye twabasanze ahitwa Imawa ni kuri rwego rwa komine Gyansoro mu ntara ya Gitega hamwe na komine Songa mu ntara ya Bururi kuri ugo rubibe hari amahwane y'amabarabara agari ntara za Bujumbura Rutana Bururi na Gitega mu minsi ya Noel kuri ayo mahwane y'amabarabara hahora hari urujya n'uruza rwinshi rw'abantu mbere ku buryo n'imiduga yahora ibura itike naryo rikaduga yamara nk'uko abagendesha imiduga bitwiganiye aho hari kera
ubu singa kera kera aho twagenda tukagaruka
nawe muri abashoferi
eh
bimeze gute unyigengera
mise wapi ntakazi kahari ntakazi kahari kayi twavi Bujumbura tukagira muri Sosumo tukaduga dupakiye twujuje tukamanuka twujuje ubu no kuvuga yuko nkaje mu modokari mvuye muri Sosumo nta muntu umwe aje Bujumbura mfisemo urumva kuva ngaha turi maho atumve ngaha gushika Bujumbura nta muntu umwe aje Bujumbura mfise no kuvuga yuko niko mpombe gitoro kuvya kera n'ivyo mu myaka yahera mu minsi mikuru ya Noel abakiya baba bari kirenga uyu munsi ni ku munsi wa kane Noel zubije kawaida buca Noel iba nukuvuga ko bakiriya wasanga bajyamye kuri bamwe basaba indaro kubabuza imiduka ariko uri kura vyiweza nawe urana ko atamuntu umwe ngari kari pakize
ajya kuri atamuntu mwamugira je kuduza rero ubu n'umunsi nimwaduge
tuduza abantu bakoma induka atamahera bafise bakenye
izo ngenzi ntizabuze gusa kubagendesha imiduka eka n'abatwara amapikipiki twasanze bamenyesheje ko basa naho umenga baricaye
ukoresha imoto ngaha nyine ngaha ku ikaburimbo nko mu minsi iheze nk'ubu wafise make y'abafise nk'ibihumbi nka 10 cyangwa 12 ngo nk'ubu nka jewe nta n'ibihumbi bitatu ashaka mufuka Noweli yindi ku minsi twahita tumenyereye ngo nk'ubu abafata amamoto bahari
Noweli ubwo mengu ubu yarasibye Noweli ubu ntayike hari kabisa kwera kare na kare nkaje namanikuri akazi kamisi yose ku mutari kare mu minsi yahera gucya Noweli iba nashobora kurarana na Vene hageze nko mu masaha 3 nabanye nka 10 15 nkubu nta namajana 5 wowe uvyumva gute nubuke nkubu kuva nko ngaho gushikaho hirya twahagera nka 5 binga ubu bakwihera amajana 5 wase cyabagenda namaguru
iryo kera ry'ingenzi ritegwa hanini n'umutekano muke hamwe n'ubukene byibonekeza mu gihugu nkuko twavyiganiwe naba bagendesha imiduga n'amapikipiki
aro beshi bavuye bujumbura aho bakorerayo nkubu akaduga kugira imisi mikuru abo muhira mugo nkubu kwera batasuye beshi bari muhira nyene nta kuntu amasirikirasiyo ameshi
urutse no zasigwiza cyane kwere kubera ko abantu ashaka kwideplasa kubera ariho amapfa inzara cyane nibaze nuko byo babiva ku bantu badashaka kuronka ubwene bagenda kurata amafaranga baronka kwabaye nabagenda niterabwoba ngo nogeye nohera kuko abantu bagomba bapfa kubwishye beshi banka gutembera cyane cyane bagomaho bari bavuga ati twe turapfa bako bagomba bumva ko abantu bagomba bahura mu ntara zose
naho biruko mu ngenzi kwasanze ahimahwa bamwe bavuze ko batashe kuberako bagiye guhimbaza Noweli abandi nabo bavuze yuko kuri bo Noweli ari umunsi nk'iyindi
twe turuvuye nyene guhangayika dusanzwe duca dukora akazi ko ku munsi mwonge mu gatete turutaje iwacu Itegiuratse.
Nkubwa mugiye ku kuri umunsi mukuru wa Noweli cyangwa umunsi ngufise umugambi wo kujya.
Ku munsi mukuru. Hibaka. Ubacho bamanze batubone nyene tuganire gabaradukumbura.
Aje mbona ko byose ari cyoki. Nureje ko Noweli ukwambara neza canke ngo ndye neza ngo nukwageze Noweli. Nizi yose duwe ni cupa ndakwega duwe ni nyama ndakwega mvisa mbahe. None umbari gishasha kiba kirimo.
Kuvuga rero ko wewe imisosi ya Noweli.
Yose ya mayo kimwe. Ndo nabuze gusa niho mbabara. Nayo ndose ni twende.
Imahwa kuri wewe gwa buri na gitega Fidelite ishatse ijuru rya America.
Mu Rwanda ho kubera imisi mikuru ya Noweli mu gisagara cya Kigali abagira ingendo baja mu ntara babuze imodoka abifuza amatike bashaka kuja mu ntara igihe cyo hafi bashobora kugira ko ni ku munsi wa gatandatu. Abaganiye n'ijwi rya Amerika batangaje ko bababajwe no kuba batashoboye kuja iwabo hagati mu gihugu gusangira n'abavyeyi imisi mikuru ya Noel. Sumutakaboyi nivyo adushikiriza.
Kuva mu gitondo cyo kuri wa kane abagenzi berekeza mu ntara bahuye n'ikibazo kibakomere cyo kubura imodoka muri gare ya Nyabugogo. Abagenzi bari bahari benshi, imirongo y'abategereje gukatisha amatike niyo ubona ntubone n'abashinzwe kubaha amatike kuko bitoroshye kubageraho. Benshi mu baganire n'ijwi rya Amerika wasangaga badafite icyizere cyo gutaha iwabo.
Aho bigeze amagingo n'imodoka z'igihe zashize ugiye nko kuri volcano mpamvu ubona hano orizo barimo ba ariho birunze niho hari hasigaye ariko naho hasigaye nkeye.
Wewe mwari mugiye hehe?
Yewe nari ngiye Muhanga.
Ubu urabireka biragenda gute?
Nsanze gahunda yanjye yapfuye bibaye ngombwa ko nyisubika nkazaba njyayo nk'ejo.
Ngiye mu cyaro, ngiye gusura ababyeyi.
Ikibazo cy'imodoka nticyagoranye kubera abantu
benshi. Yaya do naje gukatisha ngo nsubire mu rugo njye kwambara. Ntabuze genda urebe umurongo uhari hura. Umva nkatishije ya saa 10 n'igice.
Usurebye ikibazo cy'imodoka byo ni ikibazo.
Waruye mu kiruhuko agana hehe?
Ngiye Rusizi.
Bimeze gute?
Ngiye Rusizi ko mbona imodoka agence sinzi nimba imodoka zagabanutse cyangwa nimba ari ukubura sinzi ikibazo mwatubariza nk'abanyamakuru. Izi modoka zabuze rwose zabuze ndabona imirongo y'izi kagera kuko nanabajije barambwira ngo nukubukinga nibura mbere y'iminsi ibiri cyangwa itatu ko nge nari bujyane na Omega ariko bambwira ati barangije gukora ama reservation cyane.
Nubwo abagenzi benshi bahisemo kujya aho bavuga ngo basangire n'imiryango ya iminsi mikuru ya Noheli, hari abandi basanga iyi minsi isanzwe mu buzima bwabo bitewe n'uko badafite amikoro ahagije atuma babasha guhaha ibyo bakeneye byose.
Uvuga uti bazajya kwigushaka amafaranga n'imirivari wajya gutangaza amafaranga udafite.
Ni ukuvuga ngo noherije cyangwa bonanije nta bushobozi ufite urabureka nyine?
Ndabireka nkabaha ibishyimbo nkabaye umuceri bakarya. Kurya ntabwo ibyo njya mbibamo. Kaba agahembe ikinyinya duhinga udutonora udushyimbo ugatonora agahembe tukarya ubugari ubundi umuntu akabatekera icyayi bakanywa ngo bakishime. Kubyaza se umusaruro udafite. None se hirya y'ejo nazakura he?
Usibye ibisobanuro nahawe n'abagenzi bavuga ko ibura ry'imodoka rifite isano n'iminsi mikuru ntibyanyoroheye kubona ba nyina amamodoka ngo mbabaze impamvu batabashije gutwara abagenzi nk'uko bisanzwe. Umurongo munini w'abagenzi bari batonze imbere yahagurishirizwa amatike ntibari gutuma ninjiramo ngo mbashe kubonana na ba nyina amamodoka. Se muri gare ya Nyabugogo hagaragaragamo abantu benshi cyane kuko no mu mugi rwagati imodoka nyinshi cyane ziragenda zibisikana n'abagenzi amaguru. abacuruzi nabo baremeza ko noneho babonye amafaranga ugereranije n'iyindi minsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Yeah, incredible. Kiss na none. Celebration.
Everybody put your hands up. Ibyiza n'ibibi ntiwabibuza kuza, iby'isi n'amabanga gerageza tuza. Ntiwarazwa ubutindi cyangwa imvune, reka shwi narirarenga tuza. Nyagasana arakuzi, shyiramo byinshi byiza biyitatse. Iyi hamwe na damu ngo ayitwara uko abishatse. Kuri ibyo byose nta mibi washyiriweho, birashoboka byose upfa kuba ukiriho. Wowe gerageza, komeza, kataza, ahazaza ni heza. Haguhishiye byinshi narirarenga, shima ibyo ufite, nyagasana arabyongera.
We will be celebrating celebration. That's how it will be celebrating celebration. Everything is gonna be alright. Yeah. Put your hands up. Yeah.
Umva ko wigunze wikwiheba. Yo. Imana yikuruzi wikwiheba. Yo.
Cause now we will be celebrating celebrations. Cause now we will be celebrating celebrations.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Kugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikiza cha El Nino gituma haba ihindagurika ry'ibihe cyagize ingaruka ikomeye ku bihe byo mu gihugu cya Ethiopia muri uyu mwaka, kuko umwimbu wabaye muke maze abantu batangwa gufungura ibyo batekanirije ibihe bigoye byo muri kazoza. Ibyo navyo bigashobora gutuma haba ikibazo cy'ubukene bw'ibifungurwa muri iki gihe. Bisa nuko ikiza El Nino kizobandanya no mu mwaka w'2016, igihugu cya Ethiopia gishobora kuja mu bihe bigoye by'uruzuba hamwe n'imyuzurira bizotuma ikibazo cy'umwimbu gikomera kurusha. Ifashanya abanyagihugu bakenewe yari yaharuwe mu gihugu cya Ethiopia kubera iryo hinduka ry'ibihe ryari gushika ku miliyoni 2.9 mu ntango z'umwaka w'2015, mu gihe ifashanyo abanyagihugu bazokenera ishobora gushika ku miliyoni 10.2 z'amadolari ku igenekezo rya 11 ry'ukwezi kwa 12. Abanyagihugu bashika imiliyoni 5.8 bazokenera amazi ya rusumo. Umugambi wo gutorera inyishu iki kibazo gihanze abanyagihugu isinzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitanze iyindi mfashanyo ingana n'amadolari imiliyoni 88 azokoreshwa mu kuronsa abanyagihugu ibifungurwa, amazi, hamwe n'iyindi migambi yo kunagura ubuzima bw'abanyagihugu. Ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID bizokoresha uyo mutahe mu kugwiza uburyo yari risanganywe bwo kuronsa abanyagihugu amazi, vyongere ikorane n'ayandi mashirahamwe mu kugwiza ibibanza vyo gutangiramwo imfashanyo. yongingo ije ikwirikira ice giranyo casohowe kwigenekezwa bya 11 y'ukwezi kwa 12 gishira habona imfashanyo y'abanyagihugu ikenewe leta z'umwe za Amerika zace zitanga buno nyene itoni ibihumbi 116 460 y'imfashanyo ibifungurwa ibiro USAID muri iki gihe bifasha abanya Ethiopia miliyoni 3.9 hamwe n'impunzi mu kubaronsa bifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo zimbabare byongeye ibiro USAID biraha umutahe w'amadolari miliyoni 100 ku mwaka ibiro vya leta ya Ethiopia bijejwe ikigega cy'ibifungurwa imigambi ikomeye ibiro USAID irimo twigaro two kubungabunga ibitungwa hamwe n'ayandi matungo y'abanya Ethiopia birafasha cyane imiryango y'abanya Ethiopia bariko barahangana n'ingaruka mbi za El Nino yamara uruzuba hamwe n'izindi ngaruka mbi z'ibihe biguma bihindagurika bitari bwasinzikaze igihugu cya Ethiopia nk'uko bimeze muri iki gihe byatumye muri icyo gihugu hakenerwa imfashanyo ihutirwa ari nacyo gituma ibihugu byose bitanye imfashanyo bikwiye guhagurukira rimwe bigafasha leta z'umwe za Amerika zizobandanya gukorana na leta ya Ethiopia hamwe n'amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo imfashanyo abanyagihugu bakeneye iboneke kandi kugira ngo ingaruka za El Nino ntizibangamire cyane abanyagihugu.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za Amerika. Shuti muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha imana imbere yuko dusezerana mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru bya bigize aya makuru. Aloyce,
Papa Francis yarahimbajije ku munsi wa kane misa ya Noheli yifatanije n'abakatolika barenga muri ari dibo ku isi yose ku kibanza cya Saint Pierre kiri i Roma. Mu ijambo giwe Papa Francis yari yamirije ico yise akaboregwe abantu barimwo batewe no gukwegwa n'ivyisi umunezero n'ubutunzi. Kuri wa gatano niho abantu baharugwa mu bihumbi bitezwe mu kibanza cya Saint Pierre i Roma aho bumviriza ijambo abungire ba Ekleziya Katolika bamenyereye gushikiriza kuri Noweli ryiswe Urbi Orbi, aho Papa Francis ahava asabira umihezagire igisagara cya Roma n'isi yose. Tukivuga ku byihimbaza rya Noweli, leta ya Somalia imenyesha ko abifuza guhimbaza iminsi mikuru ya Noweli n'umwaka mushasha wayifitiye uburenganzira. Aho ni mu gihe abazobereye mu by'amadini muri ico gihugu bagabishije ko hashobora kuba ibitero by'umuhari Al-Shabaab. Abakristo bari muri Somalia bagizwe n'inteko z'umwe bwa Afrika ziri muri ico gihugu, abaserukira ibihugu vyabo, abadiplomate n'abakozi bo mu ambasade. Ku itariki ya 25 z'uku kwezi umwaka uheze, Al-Shabaab yarateye abaserikare b'umwe bwa Afrika mu Mogadisho yica abarenga 10. Mu gihe abakristo bari mu guhimbaza Noweli hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, imiryango iharugwa ku majana iri mu mareta yo mu manuko no mu burengero iri mu kangaratete aho iyo miryango igiye kumara ibihe vya Noweli mu mahema. Aho ni nyuma yaho batakarije amazu yabo bitewe n'igihuhusi kivanze n'imvura cibasiye ivyo bice kuva ku munsi wa gatatu. Ico gihuhusi kivanze n'imvura kimaze guhitana abantu 10 ku buryo guverineri wa leta ya Mississippi Phil Bryant yatangaje ko ibice vyo muri iyo leta byasinzikaje biri mu bihe bidasanzwe. Muri Central Africa naho amatora yigejwe inyuma iminsi 3.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twari tubafitiye ahaniyo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, twongeye kubifuriza umunsi mwiza wa Noel mu miryango yanyu n'abanyu. Mukanye ibiganiro vyacu birabandanya, ntimutange.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.